nanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Kisi hose turi live kuri zitatu akaburungu radio atuve wa akaburungu com. Adresi yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA Radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguriwe mukamuge gushikirizwa na Joe Diane Nirina Hazwe.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarije ari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa mbere w'inondwi umuryango w'ibwami mu Bwongereza waguye mu gahundwe inyuma y'uko umuganwa Harry n'umutambukanyi wiwe Meghan batanze ikiganiro bavuga ko ibwami bigeze kuvuga ko umwana wabo Archie atazokwigera abo umuganwa kubera urukuba rwiwe ruvanze. Nyina wa Archie Meghan ni umunyamerikakazi avanze umuzungu n'umwirabure. Umwe mu bo mu muryango w'ibwami mu Bwongereza yuba yavuze ko Archie atazokwigera ahabwa n'izina ry'icubahiro canke ngo ahabwe amucungera umutekano. Mu kiganiro Meghan na Harry bahaye televiziyo yo ngaha muri Amerika CBC n'umenyeshamakuru Oprah, Meghan yavuze ko hambavu y'ibi ibwami igihe yari yibungenze bagaragaje amakenga y'ingene urukoba rw'umwana wabo ruzoza rusa. Bari bajije bati azoza yirabura canke. Harry nawe yashimangiye avuga ko ibiganiro vyabaye mu minsi ya mbere agikundana na Meghan vyari biteye isoni kandi vyamubabaje. Hari muri ico kiganiro na Oprah yasobanuye uburyo we n'umugore wiwe Meghan bari baraciwe mu buryo bw'umutungo mu muryango w'ibwami. Yavuze ko se umugani wa Charles yitegura kuzoba umwami hageze n'igihe atamwitaba ku matelefone yiwe. Aha yavuga ati nagiranye ibiganiro bitatu na nyogokuru umwamikazi Elizabeth ndetse n'ibiganiro bibiri na papa imbere y'uko ahagarika kumvugisha kuri telefone ambwira ati ibyo wifuza byose kumbwira uzobishire mu nyandiko. Meghan w'imyaka 39 nawe muri ico kiganiro yakomeje asigura ko igihe yari afise inda kubera ibibazo yaciyemwo yumviriye akatari gake ko azokwiyahura. Ibi bikaza vyerekana ingene ikibazo c'ivangura rukoba camuremereye cane. None ibi bisigura iki muryango w'ubwami? Hari ingaruka bishobora kugira mu bihugu bitari bike? Turabigaruka ko muri kino kiganiro cuno munsi twatumiriyemwo Ildefonse Rugema Rwigenera numwe mu bagize umuryango w'ibwami mu Burundi akaba anavugira. Ildefonse Rugema mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kuduha umuco kuko ngene imiryango y'ibwami itunganije.
Ego murakoze kudutumira.
Ego muri ngaho mu Bwongereza ahavugwa kino kibazo aho mugeze amaso kiriko kigira ingaruka ingana gute ababanga mu Bwongereza aho mushikana amaso bakivuga kwiki?
Ego muri rusangi turabona yuko ari inkuru ikurikiranwa cyane muri iki gihugu no ku isi yose kuko mu intwaro y'ubwami mu Bwongereza ntiraba gusa igihugu cy'Ubwongereza, iraba ibihugu byinshi bitari bike. Umwamikazi asanzwe yitwa kwahangamye ku ngoma ku bihugu bitari bike, ibihugu bishika 15 ariho igihugu cya Canada, za Australia, za New Zealand n'ibindi bihugu. Urumva neza yuko ari inkuru isa n'ijejwe benshi, isa ni niyo benshi bakurikirana. ndabwire rero ngata muri iki gihugu murazi neza yuko bahora baraba ingene intwaro y'ubwami muri iki gihugu ikundwa kenshi bikunda gushika bakerekana yuko abantu barenga 70% bashigikiye intwaro y'ubwami muri iki gihugu urumva rero kubiriko biraba n'ibintu biriko bisa n'ibintu byatanguye mu ibanga hanyuma bigahava bije abona kuzerekeye cyane cyane umuganwa Harry umwuzukuru w'umwamikazi Elizabeth yahavuye ashaka uko yari ageze mu bigero ashaka ubakana hanyuma impari zatanguye ngaho nyine aho abantu batari bake mu Bwongereza kuko nk'uko mubizi Abongereza ni nkabo twokwita bagomba kugumana karanga kabo ni conservateur sinzi umuntu wabivuga mu kirundi gitomoye n'abantu bashaka kugumana imigenzo yabo muri bo urumva rero iyo hajemo umunyamahanga ashatse kuvuga umuryango w'ubwami ni ikintu gitungura abantu benshi urumva rero byahereye ngaho gushikaho umuzukuru w'umwamikazi Harry umuganwa Harry banamwungikiye abanyagihugu basanzwe banamwungikiye n'amakete yo kumutuka yukwerekana neza yuko yagize ibitagigwa kubona yubahuka akarongora umuntu atari mu muryango navuga yuko umuryango usa n'uwo kwemegwa umwirabura kazi akaba ariwe yatoye urumvizo byarateye induru izo rero n'ibizo niho habaye intango y'izi ngorane ziko ziramushikira gushika ubu aho bigeze murabona yuko kuva mu arongoye uwo mu pasoni w'umwirabura kazi ntibyamworoheye na gatoya ugomba bigenda bitera zononekara urumva aho bigeze naho mu muryango wiwe basa nuko batamushyigikiye
n'ubwa mbere ayo maraso yirabura yinjiye muri uyu muryango w'ibwami mu Bwongereza ga in defense
dukurikiranye uko ibitabo byandi kuko atahise kandi kwa mu Bwongereza urashobora kubona umuzungu ari umuzungu mugabo ugasanga arafise ibisekuruza by'abirabure ibyo rero iyo amaraso amaze gucangana kenshi mugabo agacangana ku ruhande rumwe kuvuga ko umuntu afise amaraso y'abirabure cyangwa atayafise hari igihe bishobora kuzimangana umuntu ukabona afise urukoba rwera mugabo afise ibisekuruza by'abirabure n'umwamikazi wenyine umwamikazi w'Ubwongereza baravuga yuko mu bisekuruza bya kera hoba harimo umwirabure mugabo rero izo n'ibintu bitaje habona canke badashaka ko ngira hoba itohoza rimeze neza rishobora kuzerekana ariko mu mvugo biravugwa kandi dusubiye inyuma murazi neza yuko bavuga intango y'abantu ni muri Afrika le berceau de l'humanité aho intango y'abantu ni muri Afrika hari igihe ngira twa twari dufise urukoba rumwe mugabo bikagenda birahindagurika nta izo nabyo nyine n'ibintu bishobora kwerekanwa mu buryo bw'ubuhinga bw'ababyize mugabo rejo ku kibazo rubajije uti kuri wari uwa mbere icyo kibazo cyongera kwishyura ariko naho barabaye ubundi ubu barabaye igihe kinini ibi rero nibyo zerekana yuko atawuba yarabaye mu bihe bya vuba ari nacyo gituma umuganwa Harry kurongora umwirabure kazi byatunguye abantu benshi kandi ikindi nacyo muraraba uyu mwirabure kazi nyine yarongowe na Harry nawe nyine aracanze afise se w'umuzungu akagira nyina w'umwirabure kazi benshi nk'ubu mu banyafrika birabura na wenye numura haze ukaraba megane urabona yuko menga sana muzungu na ukuntu yivuze umwirabure umuzungu wese acanze na gato acanze na gato no kuvuga umuzungu naho yorongora ubundi acanze urumva bica byitwa yuko atakira umuzungu ari umwirabure canke ari ubwoko ubundi bwanyi na canke ubundi urumva rero niho bica bigorera mugabo ku kibazo urumbajije nibaza yuko demegane bo atari uwo wa mbere mugabo mu bugezi bya vuba ari we yoba yinjiye muri uwo muryango w'ubwami mu Bwongereza.
Ari no makuru akija ahabona hari habagiye barabiha isano n'amakuba canke ingorane umwamikazi Diana ariwe mu fasoni wa mbere wa Charles yoba yaragiriye muri uriya muryango, hari isano bifitaniye kuzerekeye rukoba ku maraso Diana yarafise
ndiyo nibaza yuko bifitaniye isano. Iryo sano sirindi umuryango w'ubwami hano mu Bwongereza nkuko nabivuze araba ari umuryango udashaka yuko hari umunyamahanga ashobora kuwinjiramwo mugabo bakabigira mu buryo badashira abona kuko nkuko musanzwe mubizi muri iki gihugu na ni igihugu berekana yuko umuntu wese afite uburenganzira mu bintu byinshi, muri izo hakaba harimo kubatana n'uwo witoreye n'ubushatse mugabo iby'uko haba inkurikizi babishyire ahabona. Aho rero navuga ngo kuri Derekiye Diane nuko nawe intambamyi yagiye kugira nuko umubano wiwe na Charles utari umeze neza mukaba muzi neza yuko imbere yuko umugani wa Charles umuhungu w'umwami kazi Elizabeth wa kabiri hano yarongoye Diane muga yari afise ubundi bakundana imbere yaho itaje abona urumva rero byatumye ubwo rugo rusa n'ushaka gusambuka kuko umwe urumva Diane yoba yagiriza Charles yuko afise ubundi bakundana bakundanye kuva kera hanyuma uwo bakundana kuva kera akaba ariwe bantavuye bubakana n'ubu ari kumwe. Mbwa dusubiye inyuma gato nuko Diane nawe ikucerekeye ibintu by'uko uwo muryango w'ubwami hano udashaka umunyamahanga abinjiramwo nuko Diane nawe yavuye atangura gukundana n'umwarabu wo muri Egypte w'umutunzi wa hano yitwa Mohamed Al-Fayed. Urumva izo rero nibaza ko ariho Diane yatangiye kugira ingorane zikomeye z'uko kuba yarongowe n'umuganwa mukuru umuganwa umuhungu w'umwamikazi akubahuka akaja kushakana n'abandi bagabo inyuma y'urugo. Ibyo birashobora kuba byaramuteye ingorane cyane hanyuma ibyo rero biri muri ibyo mvuga ni we kureka umuntu wo hanze akinjira mu muryango n'ibintu batemera mu mvugo ije habona mugabo ari ibintu batemera mu ibanga ryabo n'ubu murazi neza ibyo bya Diane murazi yuko urupfu rwiwe bushikura bamwe bavuga ati yoba ari akisida abandi bakavuga ati yabishwe. Ibyo zose ni ibintu by'ibanga ry'ubwami ntawe uzi ibyo ari byo ibi nabyo biriko birashikura umuganwa na Megan mu cance wiwe nuko ari ibintu byari mu ibanga nibaza yuko bagerageje nshatse kuvuga ari se wiwe Charles ari nakuru umwamikazi Elizabeth nibaza yuko boba baragerageje imbere yuko bashakana n'uyo Megan ngira bo baragerageje kuraba yuko bikwiye canke bidakwiye ibyo birashobora kubyarabaye canke bitabaye sindabizi ariko nuko mu mperwa n'imperuka bihavuye bijanabona kandi bigatera ingorane mu muryango w'ubwami hano kuko si ibintu byoroshe kuko hariho ibintu bita amasikandale ariko araba muri uwo muryango murazi yuko hariho n'ubundi muntu abona Charles umuganwa Andrew nawe ya yagirijwe yuko yoba yagiye gushaka abakobwa hanze nawe nyine n'ibintu bitoroheye umuryango w'ubwami muri iki gihe hariho ibintu byinshi bikomeye
yego hanyuma ibi bigashobora kugira ingaruka mbi kuri uwo muryango yahe no ku bihugu bitandukanye hacu bavuga nka Commonwealth nimba ariko aravuga ati ni ikibazo cy'ivangura rukoba hama ubwongereza akaba aribwo rutwara uwo muryango ubarizwamo ibihugu bitandukanye zirimo abirabure Afrika y'Epfo hehehe ibyo bishobora kugira ingaruka yahe ku bwanyu bwa Ile-de-France
ariko iyo uka bitwara neza hari ibintu cyane iyo haje ibintu bijyanye no kutagira ivangura ibyukoba ibitsina ibiki urumva ibyo n'ibintu bivugirwa nkabona bigashyirwa habona kugira abantu bose berekane yuko ariko bakwanira agateka kazi na muntu nk'uko bivuze iki gihugu ni igihugu gifise navuga gifite imigenderanire ya kera n'ibindi bihugu kubera yatwaye ibihugu bitari bike hanyuma kandi bakagomba kugumana ibyo bihugu mu migenderanire myiza y'udandaji n'ibindi ugaca usanga rero ibiriko biraba ubu bishobora gutuma batakaza icyizere muri izo bihugu nk'izo zo kwerekana yuko umwirabure yinjiye muri uwo muryango w'ubwami hano afatwa nabi cyangwa bikaboneka yuko bimwe twita mu gifaransa kuba rasiste yuko umuryango woba ukumira ubundi bwoko cyangwa abandi ibyo birashobora gutuma bagira haba ingaruka mbi kuri biriko biraba ngaha ariko rero ahanini nuko nkuko nabivuze hari ibyemerwa ku mugaragaro kubera ubushaka kwerekana neza kandi nkuko tubizi twebwe tuba ngaha iki gihugu si ahantu berekana mu by'ukuri ko bakumira abandi bakabishyira ku mugaragaro nk'uko bishobora kuba biri mu bindi bihugu n'iyo babigira mu ibanga nk'ibyo rero byabaye mu muryango w'ubwami urumva uko babigira kose bigira ku mugaragaro ushanye mu ibanga birataba bitaje habona urumva rero inkurikizi yabyo ni uko mubifata mu ntumbero zibiri iya mbere abo bakumira migani muri uwo muryango w'ubwami abari muri uwo muryango w'ubwami gusa n'abari mu gihugu cyose nk'uko nabivuze iki gihugu ni igihugu gishaka kuguma ku mico n'akaranga kacu urumva badashaka kwivanga cyane n'abandi bo hanze bagashaka kugumana ibintu bwabo urumva rero icyo nashaka kuvuga ni uko migani ntari igihuga ari vitime ari abo mu muryango w'ubwami badashaka mugabo ashobora kuba n'abanyagihugu batamushaka kuko yoba asa n'uje guhindura ingene umuryango w'ubwami uteza kumera ibyo rero birashobora kuba kandi n'umugani wa Ari umwuzukuru w'umwamikazi nawe nyine akaba n'abanyagihugu batakimuyumvamo kuko asa n'uko umenga yararenze umuziro yaragotse kuja kuronderera hanze igihugu ibyo rero nibaza yuko ikintu navuga ni uko ku byerekeye ingene abanyagihugu hano babona umuryango w'ubwami si uko buca bavuga ati umuryango w'ubwami cyangwa tuvuge intwaro y'ubwami twayirambiwe kubera iri kugira ibitari byo ari naho yoba ari uko abanyagihugu bavuga ati no ateka ahubwo umuryango w'ubwami wacu tuwushaka gutya niko tuwushaka nk'uko nabivuze imbere y'igihe nina wabugie yuko intwaro y'ubwami hano iracyakundwa mirongo indwi mirongo indwi na gatanu ku ijana hari igihe birenga urumva rero ibyo nibaza yuko ku byerekeye igihugu ukwacu nibaza yuko intwaro y'ubwami atampungenge ihari cyane mugabo ku byerekeye imigenderanire n'ibyo bihugu bindi nk'izo bivuze zo muri Commonwealth n'ibyo bindi bihugu umwami kazi ahangamye ko barashobora kuvuga ati uko byinshi muri ibyo harimo ibihugu by'abirabure barashobora kuvuga ati bashaka n'ahatahangamye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barashobora kuvuga ati iyo ntwaro y'ubwami akaba ari bubayanka kurusha abanyagihugu banyeneyo urumva izo rero birashobora kugira ingaruka mbi ku gihugu.
Murakoze cyane rwose indefense kuri izo nsiguro muduhaye. Reka tuje ku mirongo ya telefoni itandukanye twakire abanyagihugu bafise utubazo. Duhereye kuri Diane. Diane, ikaze ku ishuri rya Amerika.
Murakoze.
Uherereye he Diane?
Imuyinga.
Imuyinga havugwa make.
Imuyinga nta meza.
Yego, nuko rero umwanya ni gwawe, akabazo kawe. Ufise indefense Rugema ari mu bagize umuryango w'ibwami mu gihugu cy'u Burundi, akaba nawuvugira.
Nashaka kubaza akabazo ku byerekeranye n'icyo gikomango mahari umufasha wiwe. Nashaka kubaza ko umufasha wiwe waba nawe ari umwirabure cyangwa nawe waba wasangiye ubukoba.
Twabigarutse ko ariko reka tumuhe akanya gusigurira uko byifashe. Iri defense.
Ego, ego nakoze kuri icyo kibazo wanyije muri tandukanye w'umugamwa w'inda y'ingoma abi sumuzungu nkawe ntafise uko agwera ariko ni umwirabure. Umwiraburekazi afise nyina w'umwiraburekazi ariko akagira se w'umuzungukazi w'umuzungu pardon.
Unabitahuye.
Urakoze cyane. Ngahe Muyinga, uyu munsi mwiza.
Ngahe ndi munsi mwiza. Murakoze.
Tugarutse rero tukagaruka ku vy'ibwami naho mu gihugu cy'u Burundi. Iki kibazo kije ki ha utubazo abatari bake batiriya miryango ibitunganije gute ku buryo umuntu yipfuza kubakana n'uyundi bakundanye ariko hakazamo kuba ikibazo. Umuntu akibaza ati hari isano y'ingene imiryango itunganije y'abami mu ndero bahabwa bakiri bato uko bakura bababarira bo bategereza kubakana nabo mu Burundi bitunganije gute? Hari isano bifitaniye n'ubwongereza ga Ile-de-France
yuko ibintu by'intwaro z'ubwami ku isi niko navuga imbere yuko ibihugu zo muri Afurika biyera arizo bazungu hariho ibintu byerekana neza yuko intwaro z'ubwami zarasa mugabo ingene zitunganije ugasanga hariho ubudasa gatoya. Nashatse kuvuga ingene washaka ndabicishe mu nzira yoroshe mu intwaro z'ubwami. Hari intwaro z'ubwami bavuga yuko sinzineno bisigura mu Kirundi ariko mu Gifaransa baravuga de monarchie absolue n'izindi monarchie zitwa yuko zari zi mu Burundi intwaro y'ubwami yari absolue yari intwaro umwami yica agakiza yari intwaro y'ubwami n'abagabo. Ibyo bigasigura ko iby'ubwami ukuntu byari bitunganije mu Burundi ni uko imiryango intwaro y'ubwami ingoma y'ubwami ubwayo yari urunani imiryango y'abarundi. Imiryango y'abarundi yagiye hamwe igatora ikavuga ati uri hejuru yacu umwami. Hanyuma iyo miryango yose ikaba ifise ivyijejwe ibwami. Urumva rero umuryango w'ubwami wari umuryango witaweho cyane. Kuri icyo kibazo bagize ati mbega abami abaganwa bahabwa indero gute? Izo rero bikerekana neza yuko hariho imiryango yari ijejwe indero, yari ijejwe kwigisha cyane cyane abaganwa nibo batoramo abaje kurwana bazorwanira igihugu urumva bakabigishwa kugwana kandi bakabigishwa n'indi miryango isanzwe irimo izindi ngabo z'u Burundi. Urumva izo oni zatuma ibyo u Burundi ibyerekeye ingoma y'ubwami mu Burundi byari ibintu bifite navuga bifite nk'amategeko ngenderwaho binofata nk'akarorero nko nshyire mfatika akarorero ku bintu kuri ibi bintu biriko biraba ngaha mu Bwongereza yuko kurongora umugurabuye mu kindi gihugu canke nibatomore neza imbere y'igihe bakavuga ati muri umuryango bakabishyira mu mategeko yabo bakavuga ati muri umuryango ntitushaka kuzorongorana n'umwirabure kazi ntituzushaka kuzorongorana n'uyu n'uyu izo mu gihe batabigize hakiri kare nicyo gituma bica bitera ingorane mu nyuma. Ariko rero hari ikindi kintu imbere y'uko mbananya kuri izo z'u Burundi nari guhava mvuga iki gihugu murazi neza yuko hariho ni igihugu cyihakanye idini rya Katolika yitwa n'aba Anglika batwara uri hejuru yabyo bari umwami cyangwa umwamikazi atwara ari ku ngoma nk'uko muri iki gihe umwamikazi Elizabeth wa kabiri ari hejuru ni y'aba Anglika. Aho bigaca bisigura yuko hariho imiziro bashyizeho imbere y'igihe nk'ubu bakavuga ati yuko mu muryango w'ubwami badashobora kurongora umunyakatolika kabisa cyangwa umunyakatolika adashobora kuwinjiramo iryo banga umenga ririho kandi gushika ubu umenga riracakurikizwa. Urumva rero aho ni nk'ikintu kimwe ndabahayekakarorero kuko ibintu bitegekanijwe hakiri kare umuntu akakirenga ko bimizi cyangwa iyo akirenze ko akemera igwikizi. Urumva rero ni byo byimbi birabubu. Urumva rero umunsi w'inyuma gatoya mu byerekeze by'imiryango y'ubwami mu Burundi nuko umwami cyangwa isamuragwa w'ingoma ntiyashobora kuba kwemererwa kurongora umukenyezi atari umurundikazi nk'uyu yishyitse akarongora umunyarwanda kazi cyangwa umutanzaniya kazi cyangwa umunyamahanga uwo ari we wese aca atakaza ubwo busamuragwa bwiwe ntaba kibaye samuragwa w'ingoma y'Uburundi ntaba kishobora kuvuga ngo azoza gutwara ibyo byose barane bishinze no muri gushika aho intwaro y'ubwami itembaganijwe byari bikiriho ni itegeko nshingiro ry'intwaro y'ubwami muri constitution y'u Burundi y'Uburundi biratomoye biranditse yuko le prince héritier adashobora kurongora umunyamahanga kazi. Naho rero tugereranije n'ibiriko biraba ngaha urumva mu Burundi ho byari bifise ukuntu bitegekanijwe hakiri kare izo mpari nizari gushobora kuba kuko biba byanditse kuko ari ibintu amategeko navuga ko ngendekwa ko kandi y'ibanga yariho babyita umenga code esoterike urumva udashobora kurenga ko izo rero ngaha sinzi uko babitunganije mugabo murazi yuko isi uko abantu batera imbere niko ibintu bigenda birahindagurika ibyo bintu bashobora guhinduka mugabo bigahinduka ari uko ba nyine byo babyumvikanye abanyagihugu babyumvikanye bakabona yuko atanakurikiza ibizozana kuko nk'uko mubizi iwacu mu Burundi umuntu aturana umuryango wa se aturana umuryango wa nyina niko bikimeze gushika ubu ariko ngaha muri iki gihugu murabona umwamikazi umwamikazi arashobora kubaho ni ukuvuga nshatse kuvuga yuko umami kazi ya asabutura nungo kubanyi na ata umama gatoro nungo kubanyi na zumbi ni hushita nyecha nini vizi wachu
none ubu ubu mburundi vila chameze ukunyene mwari mutu geyuko wali mgeangwa wa makarulongora humu undi munu kindi gihugu yachata kaza kuwa kuzuhava abumami mburundu nungu niko wikimeze
Ubuze ngo ni ubu urashatse kuvuga nk'ukumenga iyo ntwaro y'ubwami iracyahari ariko rero siko bimeze mugacu dufatira kuho ku gihe intwaro y'ubwami yatembagajwe bimeze urumva rero nk'uko nari nzeze kubwira ibyizwa nshingiro y'ingoma y'u Burundi iheruka gushika mu 1666 niko yavuga yuko ubutura ingoma ategeza kuva ku mwami wa nyuma kandi akaba reka sigire gato akaba arenza imyaka 16 kandi akaba adafise nyina w'umurundikazi kandi nawe akategezwa kuzorongora umurundi kazi urumvise niko bikimeze kandi kimwe naco nuko mu Burundi atamukorwa cyangwa umugore aturana ingoma mugabo dufate umwami kazi yari afite uburenganzira ni mu gihe umwana wiwe atowe ku mwami hama umwana akaba akiri muto nyina wiwe samuragwa w'ingoma nyina wiwe akitaba amuhagararira mugabo akamuhagararira ari kumwe n'abashinga ntahe n'abandi baganwa bari hejuru akaba bamuhagararira nk'uko zerekeye mwambutsa murazi neza yuko ego yahagarariwe na iri ku mutima hanyuma agahagararirwa n'abakarabona n'abantarugera abo rero niko byagenze kuko yimitswe afite imyaka 3 gusa kugira dushike mu zabukuru zari byafashe igihe urumva rero hakwa n'akarorero urumva kuvuga ngo umugore ntashobora kuba umwami cyangwa umwamikazi mu Burundi mugabo aragira amabanga akomeye hariho n'abamenye bambe n'abakenyezi batwara intara izo bari bafite ijambo rikomeye izo twese kuvuga ngo mu gukumira abakenyezi cyangwa abakenyezi ni ikintu njyewe mbona yuko cyari ikintu gusa cyo kugumana urukurikirane rw'abami ukamenya neza yuko batazotakaza ubwenegihugu urumva umwami akaguma yitwa umurundi kuva mu ntango ku ntare y'ubushatsi gushikura umuntu akamenya yuko urukurikirane rw'ubutwara ari umurundi kuko murumva baretse umwami cyangwa umugama akarongora umunyamahangakazi umunyamahangakazi abaje gucanga amaraso y'uwo murundi babarondera izo rero birakora sinzi kuki ukwishura nibaza yuko ariko bikiri dufatiye aho ingoma y'u Burundi hari ingoma y'u Burundi yari igeze kandi nka yuko no mu gihe bishitse ikagaruka ubufatira aho byari bigeze bihindura ari uko iyo ingoma y'u Burundi itabanje gusubiraho
hanyuma kubyerekeye ubwoko bobo abami bo mu Burundi bari bemerewe kurongora mu yandi moko
bwa mbere bwoko ibintu by'amoko mu Burundi ntibyavugwa nta moko ahari mu Burundi ngira twavuga imiryango imbere y'uko haba ab'umwami mu Burundi hatwara imiryango iyo yitunganya agatwara umuryango ikaja hamwe mugabo nyine nayo yahavuje hamwe batura umwami ariko kuri icyo kibazo uvuze uti kurongora mu yandi moko nibaza gushika ku mwezi gisabo nta moko yavugwa havugwa imiryango izo ni zo abaganwa barongora mu miryango izwi urumva mugaze zagenda birahindagurika nta wovuga ngo byabaye kuva kuri ntare rushatsi siko nabo ndabyibaza nuko inshambere na mbere hoho dutanguye mu ntango gushika uno munsi abami mu Burundi ntushobora kuvuga ngo bari mu dufatiye kubera amoko avuga ubu dushobora kuvuga ngo bava ku bami ngo n'abahutu cyane n'abatutsi cyane n'abatwa ushobora kubitorera inyishu kuko icyo nicyo cyerekana neza yuko atamoko yari ahari kuva ubwami bugitangura uhaba ibyo rero bigaca bisigura yuko hari imiryango imiryango rero byagiye birahindagurika uko intwaro ziriko zirakuranwa mugabo rero tukavuga tuti hariho imiryango izwi mu bami batari abakera kuko niho dufitiye ibimenyetso bavuga yuko abami barongora mu banyaruguru mu miryango y'abanyaruguru ariho barondera abagore hanyuma ikindi nacyo ni uko imbere yaho baravuga yuko ngo barondera mu bahanza ibyo nabyo nyine ntibitomoye ntibisi ntibitomoye gushika ubu ariko nsuye inyuma gatoya tukaraba neza aho ntare rushatsi yuba yaravuye ukaraba n'iyindi miryango yoba yagomba kwitirira ibyo by'ubwami cyangwa iba yagwanira kuri by'ubwami hariho abo bita Jabwe na Ruhinde bumva abo n'abantu bitwa ko bavukana mugabo kubera batumvikanye ingene umwe yoja imbere urumva nicyo catumye haba ingorane z'abitwa abo kwa Ruhinda nabo kwa ababa kuri ntare rushatsi ibyo rero bigaca usanga imiryango y'Uburundi n'ubundi yisubiyemo usanga bafitaniye ibintu basa cyane uje usanga neza yuko iyo ubuze umuryango ushobora gusanga wihenda cyane kubera iyo miryango uko yinjirana kuko imiryango ari ahantu abageni uko yinjiranamo usanga umuryango ushobora gutakaza izina ryawo ugaca usanga umuryango ugiye mu bavuga amoko ugaca usanga umuryango umwe ufate nk'abanyakarama ugasanga hari abanyakarama mu batutsi abanyakarama mu bahutu abanyakarama no mu batwa cyangwa usanga hari indi miryango gutyo gutyo ibyo bintu byerekana neza yuko imiryango yacangana bigahava bitera ingorane ibintu byo kurongora baraba neza yuko hari imiryango yatorwamo abaja kurongorwa ibwami ibyo tuzi byavuga ni uko hari imiryango y'abanyaruguru aho rero tukaba bavuga cyane n'abenengwe abanyakarama abakundo n'abandi ugaca usanga aho niho barondera abagore ariko ibyo ni ibintu byavuga ariko umuntu arabye mu bya kera nibaza yuko hariho n'indi miryango bashobora kuba bararongoramo
hanyuma kuri ibyo nyine ku kibazo cya Meghan na Harry mu Bwongereza muribaza ko igituma Meghan atuba yarakiriwe muri ya muryango naho hoba harimo izo mpungenge yuko buke bishobora kuzotuma umuryango wisanga warinjanwe cyane n'ubundi bwoko n'abandi atari aba batakuriye muri iyo miryango cyangwa badafite ruriya rukoba
ubwo nk'uko nabivuze buri miryango y'ubwami irafise ukuntu bakurikirana urukurikirane rw'umuryango descendance murazi neza yuko imiryango y'abami ngahamu ndetse n'aha mu Bwongereza aha i Buraya usanga imiryango y'abami bafitaniye ubucuti uhera no mu Barusiya usanga bafitaniye ubucuti ugasanga nk'uwatwaye mu Nikola wo muri Burusiya Nikola Dejo sinuko izina ry'iwe mugabo uwo mwami wa nyuma example urumva yari mubyara w'umwami wa hano umwami kazi wa hano ugasanga afite n'ubucuti na Leopold wa kabiri mu bibi urusanga afitanye ubucuti n'abandi urumva afitanye ubucuti bose ugasanga nk'uyu prince uyu mugabo w'umwamikazi afise amaraso y'abami urumva afitanye ubucuti bushika umwami w'umugiriki urumva rero aho nshatse kwereka neza yuko ingene imiryango y'abami ba basa nuko bafitanye ubucuti hanyuma bagaca bashaka kubona yuko atawe bacamo nshatse kuvuga nko mu bapfuye muvuga nko muri ako bure nyine kuko ari ikintu murabivuze uti uyu migane yuko uwaha impungenge yuko uhava amaraso yuhava aba ahinduka wumva mu myaka izeza baragusanga atwara umwirabure ibyo birashoboka mugabo rero ngaha ikintu kidatumuretse muri bihugu by'iburaya ni uko urukurikirane rw'imiryango rudasa n'urukurikirane rw'imiryango iwacu muri afurika kuko nka twebwe mu buru bashaka mvuge mu burundi kuko niho nofatira ko kuko urukurikirane rwo kumenya yuko ubutwara naho baciye ibinjana bingahe atari mu Burundi agifite amaraso ijana ku ijana yo mu Burundi ni uko uvuga uti samubyara ava kuri uyu gushika nta kintu caciyemo cy'umunyamahanga ariko ngaha nk'uko nabibabwiye deja ibyo byo kwitwa yuko bava mu bihugu abafitanye ubucuti bari muri bihugu by'iburaya biba byitwa yuko ubutwara muri icyo gihugu kandi ariko no mu Burundi bimeze ni nacyo ikintu ibihugu byose byatwawe n'abami ku isi usanga umwami cyangwa umwamikazi atwara igihugu atana rimwe bamenya neza hakomoka icyo ni ikintu gitangaje sinzi igituma kiriho hose urumva nshatse kuvuga yuko ni ikintu cy'ikinyegezwa niko navuga ari mu Burundi gushika ubu umwami ntushobora kuvuga ngo benshi baramwe gushika ubu urabona yuko hari ingorane ziri mu gihugu zadutse z'amoko amoko tutemera y'abahutu n'abatutsi usanga umuganwa cyangwa yego umuganwa ntibashobora kuronka aho bamushyira muri izo ugasanga mu gihe intwaro z'abahutu zikomeye wari usanga baramutereranwa abatutsi bakavuga ati abagana muri abahutu cyangwa abatutsi bakavuga ati kandi abahutu bakavuga ati mwebwe muri abatutsi uje usanga ikintu gushika uno munsi gisa n'ikinyegezwa nongaha urabye umwamikazi wa hano barakubwira yuko atari umwami atari umwongereza kazi ubwiye mu bubirigi barakubwira yuko umwami waho atari umubirigi ubwiye hehe mu burusiya nubwo ko byari bimeze hose niko byari bimeze aho uja hose hatwaye abandi kuva kera ntibatomora yuko umwami cyangwa umwamikazi w'icyo gihugu ari imvukire yaho ibyo rero bikaba bitera ingorane mu bwabo ibinyegezwa tutazi gucikura kandi rero nuca navuga ngo no mu Burundi niko bimeze sinzi ariko ku byerekeye ibya ntare butatsi murabizi uno munsi murazi yuko basa nuko ntare bushati bavuga yuko ari umuhanza urumva bikerekana yuko abahutu bavuga ati kuko kubera abahanza ni mu muryango w'abahutu ufatiye ku z'abadugugu bagusanga rero bariko bashaka kwerekana yuko ntari bushatsi n'umwami ava mu bahutu urabyumva nk'ibyo ni ibintu bitabijemo politiki ngira urabyumva ugasanga muri iki gihe rero hariho ingende akahise ko Burundi gahinyanyurwa bijyanye n'ivugurura ya politiki urumva ibyo ni ibintu vrema tubona yuko bidashomeye kuko guhindura kai na guhindura kai se na China usura kukandika uko bimeze nibaza yuko ntare bishatsi uwo mureka akari umurundi bagiye bamukwegere bizaho tuca nk'abatuzi kuva kera zari bibwiye uko umutwara narishyejeho imiryango mbwa mu nyuma igurimi amoko nayo yadutse bavuga ngo barihejeho ya moko ibyo rero nibaza yuko ari ibintu byo kwitondera turi mu bihe bitoroshe tudashaka kumenya kahise uko kari ugataka ukagira uko tubyifuza urumva si byiza kandi icyondi ni uko imiryango Burundi yamye imwagiriranire nta muryango n'umwe Burundi wari ukumigiriwe umuryango wose wari ufise icujejwe ibwami rero no gushika ari intwaro y'ubwami itembagarijwe nta muryango n'umwe mwambutsa ntiyigeza kumira umuryango n'umwe ibyo ni ibintu byagiye birakoreshwa igihe intwaro y'ubwami itembagarijwe haravuzwe byinshi by'ibinyoma nibyo bigerageza kugaruka bakubakira ku kinyoma nibyo bidutera amakenga ibyo
reka dusubire gato ku matelefone twumve ko ariko arakora duhereye kuri mutebutse mutebutse uratwumva ego akabazo kawe
akabazo ufite nakajanye n'iryo vangura numvise muri mu Bwongereza nashaka kumenya iryo vangura ryaba ari nk'ivangura rihino muri Afurika
guma ku murongo mutumire wacu Defense akwishure Defense birafitaniye isano n'ivangura twumva muri Afurika ryo ngirango ushatse kuvuga ivangura rya moko muri Afurika Defense
ibyo si ibibazo ko byaba bifise isano n'ibyo muri Afurika kuko biri muri Afurika urumva nibaza ko twafatira ku gihugu ku kindi nayo tuvuze muri Afurika hoho mu gihugu kimwe kimwe cyose gisanzwe gifite ingorane isano n'ivangura ry'amoko mu gihugu cyose rwose cyangwa ivangura ry'imiryango bimwe mu bivuga mu Bwongereza rero dufatiye muri iki gihugu urumva ryari kwitwa ivangura ry'amoko nabifata mu ntumbero zibiri mu ntumbero ya mbere ni yuko yoba umukenyezi w'igikomangoma ari yoba ari Abongereza bose hanyuma akakumigwa kandi ari umwenegihugu intumbero ya kabiri ni yuko twafata yuko yoba ari ivangura ry'urukoba cyangwa ry'amoko mu gihe nk'uko biri umuganwa ari yoba egwa n'umwongereza hanyuma agakumira umunyamahanga kazi mugabo abisa urumva rero ino wifatira kuri intumbero ya nyuma ari ivangura ry'urukoba twafatira ku isi yose tudafatiye ku gihugu canke kuri Afurika canke ku banyaburayi ivangura ry'urukoba rero nibaza yuko ibiriko biravuga ubu ryoba ivangura ry'urukoba urumva umwe arera ubundi akirabura ibyo rero niho twabifatira niko biri sinzi rero yuko twashoboka tuvuga yuko iryo vangura ririho kubera umuganwa ari umwuzukuru w'umwamikazi wa hano asanzwe yaremeye kubakana bo badasangiye ubukoba urumva uruhande rwiwe nta vangura yakoze kandi nufata yuko n'umuryango wiwe ubereye kuyinakuru na se n'umuryango wiwe muri rusange nabo nyine mu ntango batagize ivangura urukoba uko baramwemeye barubakana baragira urubanza ku mugaragaro uko bamwemeye mugabo rero intambamyi zizakuba mu nyuma bamwe batangura kutabyakira neza buke buke bihagwa birakomera gushika ubigeze ubu Twagira yuko iyo vangura ry'urukoba rirengeye umuryango w'ubwami, rirengeye igihugu cy'u Bwongereza gusa, ubu gusa n'uko zagiye ku isi yose. Ubu rero umuntu ntashoboye kumenya neza ingene icyo kibazo turi bugisu ntiyabishoboye.
Mutebutsi wa
Tomokewe,
ego mutebutsi akabazo kawe wa Tomokewe,
nakemukiwe ariko harakandi kabazo ufite. Ese ko numva naho ibintu by'ivangura bimaze kugerayo, oba harigeze kuba ivangura rishingiye ku moko cyangwa se idini? Niba naho ritigeze kubayo, ubwo hoho zibishobora kuba ko numva naho tatangiye kugerayo nk'uko muri Afurika bisanzwe bimeze.
Icyo kibazo kiragoye kwishyura, kuko muri iki gihe iryo vangura ry'amoko ari iry'amadini cyari iry'iki, ntitwovuga yuko ririho kuko nta ngorane turiko turabona. Ubajije yuko ari ibintu byoba muri kazozi, izo natwo ntabwo twamenya. Mugabo ikintu novuga ni uko muri iki gihugu cy'u Bwongereza murazi yuko bafise novuga nk'idini ryabo ryitwa ry'Abangilikani. Iryo dini rikaba ari idini ry'iyonkoye Abanyakatolika. Izo bikaba zarateye cyane ingorane muri iki gihugu. Izo n'ingorane nibaza ko zihari, mugabo zagiye ziratuma abanyagihugu basubiranamwo. Menga byavuye yuko yoba ari umupatiri cyangwa umusenyeri wa hano yashatse kubaka kandi muri dini Katolika kiziba, hanyuma papa aramwagira namamwahiye, aca avuga ati njyewe n'iryo dini ryanyu ndarivuyemo, ca ararongora mugabo aca bashinga iryo dini. Gushika ubu biracakomeye kuko bitwagwa n'umwami wese abaramutswa ingoma y'u Bwongereza. Nguyu umwamikazi niwe ari hejuru, niwe ari ku isonga ry'Abangilikani. Aho rero bifata byerekana neza yuko hariho ivangura ry'amadini. Mu myaka yahera sinzi ko byaba biriko biratera imbere mu mwumvikano, nta byo nzi. Mugabo cyaramazira yuko cyane ico bashyikizira yuko mu muryango w'ubwami mu Bwongereza barongora cyane harongorwa umunyakatolika kandi cyangwa umunyakatolika arongora uwo muryango. Ariko kuvuga iby'amoko, nta moko ngapfa, nta moko ariho Bwongereza n'Abongereza, ndetse n'ibyo twebwe tuvuga by'imiryango nta biriho. Mugabo barafise ibintu byabo bakurikirana umuryango akomokamo, izo n'ibintu bisanzwe, barafise n'amazina yabo, ibintu bisa n'imiryango ariko navuga. Mugabo ibintu by'amoko biragoye kuvuga, naho byaba bihari n'ibisa n'ibyo dufise iwacu.
Yego mutebuzi, ugira umunsi mwiza ngaha mu Rwanda. Nibaza ko utubazo twawe twose twishuwe.
Yego murakoze cyane, Imana ibahe.
Rugema, turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi, none ico mwibaza mwebwe kishobora gukurikira kuri kino kibazo muri uriya muryango w'ubwami bw'Ubwongereza ni nk'icyaha?
Uko ndabibona, uko ndabyibaza, ni uko ingaruka mbisi mbona yuko zizoba nini cyane ku gihugu, kubera abanyagihugu bo muri iki gihugu cy'u Bwongereza barafise ikintu bafatira ko cyane intwaro yabo y'ubwami. Nibaza ko itosambuka cyane ngo ihave kubera icyo kibazo, kuko naho hari impungenge cyane ngo umwamikazi murabona asanzwe anakuze ubwo kwiza imyaka 95 muri uku kwezi kwa kane, umutambukanyi wiwe wakwije imyaka ijana, maze kwiza imyaka ijana mu kwezi kwa gatandatu. Murumva neza yuko gushika ubu ibintu uko biri biracari biguye byerekeye umuryango wose w'ubwami, ariko ahanini biri kuri uyu mugana abi n'umutambukanyi wiwe. Nibaza yuko bazogira ibishobotse kugira icyo kibazo ntigitandukire ibintu zotuma abanyagihugu bagira ingorane nibaza yuko ikibazo nibaza ko gishobora kuguma mu muryango ego hanyuma bahagerageza gutora inyishu ku ibintu bivugwa mu bivugwa n'ibyo by'uko umwana uwo muganwari wavuga yuko atakibanza kinini atakibanza cy'icyubahiro azohabwa nk'umwana akomoka muryango w'ubwami azoba afise ibyo n'ibibazo bito bishobora gukorerwa inyishu mu muryango kugira berekane neza yuko nk'uko bamwakiriye nk'uko nabivuze yubatse umugaragaro izuba ryaka baramwakira izuba ryaka urumva n'ibindi bazogerageza bamugumize mu muryango bagerageze bamwereke yuko yakira uzukuri mu muryango ibyo rero n'ikibazo ko kizotorerwa inyishu muri uwo muryango sinibaza yuko ibivugwa n'abanyamakuru nka abo ba Oprah cyangwa n'abandi bose mu bindi bihugu byo hanze birashobora kuba ibintu byo gutuma hatorwa inyishu nziza ariko ntibishobora gutuma hatorwa inyishu y'igihugu cyangwa inyishu itavuye mu mwumvikano w'uwo muryango niko nabivuga
hama isura y'ubwami y'ubwongereza ntishobora gucafuka kubera ako kabazo ga rugema
ubucafuka ivuga n'ibintu bishika umuntu agiye araraba murazi neza yuko intwaro z'ubwami umwami cyangwa umwamikazi iyo agize imana ikamuha ubuzima burebure nk'uko uyu wa hano imana yamuhaye agahanga amafunguro ma imyaka itari mike nibaza yuko ibintu baciyemo ni byinshi ibintu baciyemo bisa n'ibi ni byinshi bisa naho hagiye haraba ibintu bivuga cyane ku muryango w'ubwami urumva n'ibintu baba biteze bazi yuko hari igihe kihaca kikarengana igihe kibabaje igihe gishobora gutuma igikundiro mu banyagihugu ingaruka mbi irahari iri kuyaba mugabo kizoba igihe kirengana nk'ibindi kuko turanze nko kuzashyitse kuri Diana murazi yuko gushika aho umukazi wana w'umwami apfa hama washaka bakanamwagiriza urwo rupfu urumva zarakiyemo birahita n'ibindi nibaza yuko bizorengana
akigize ingorane cyogira ingorane mu kugira kandi bivuga ati iki gihugu usanga gifise ibindi bihugu bafitanye ubucuti bwa kera igihugu biba birimo abirabura cyane birimo abagore nk'uko bisanzwe ushobora kuvuga ati icyo gihugu naho kikiri imbere muri bibiri na biriya mugaragara hari ahantu kiba cyarenganya
akaba ngaha rero duce dusozera ikiganiro muri sanga cumi munsi mwumvise cyari gishumikiye cyane kuri iki kibazo kivugwa mu bwami bw'ubwongereza ikibazo cy'ivangurarukoba dushimire cyane rwose Ildefonse Rugema Rwigemera muri umwe mu bagize umuryango w'ubwami mu Burundi kandi mukaba munawuvugira murakoze cyane kwitaba ubutumire bw'ijwi ry'Amerika ejo nitwasura kubahamagara kugira ngo mudusesangurire ibitandukanye muzo twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi abandi dushimira ni mwebwe mwari kumara dukurikira muri ijya n'ino twongera tunasaba imbabazi kuba tutashoboye guhamagara kwa amatelefone atadukundiye kuri mikoro muri sanga y'ino munsi mwayiteguriwe nkongera muyishikirizwa na Josiane Nahaje ku izina ry'abagenzi banje ndabikebanuye rero ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha
bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM FM mirongo gwenda nugwenda ni vichezeru.
Na uko wadukuli chila mwini mmajefa ya Uganda, mga kumviga nirobija atro kuli radio, izgili yobora, voice of muhabula, kumurongo wa FM, mirongo nani numu nani, ni vichichenda.
Niradishu kujameli kimisi yose kufoku wa mbele kugeza kuchumiru.